Radio is with America. Sudi Amerika mbiye kwa shkiriza liga mwazi ya radio mkiru mwazi mkiru Rwanda mworonde mtu kumbia kumirongo migufi ya shortwave kumetero chumi chenda nukumetero mirongiri nazibiri Rwanda mtu kumbia kuye ferna jana kane vichi itatu mwushora nukudukulikia kuli Facebook na YouTube kuli radio yachu no kuchiwanza chachu shamakuru wezi tatu akaburungu radio yachu vewa akaburungu com mweneza shuti mwese na mwe wakunzi vi radio Sudi Amerika mwikumuna Frederick Unikije ikaze mwese mwikigamiro mwisanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagari gari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kigali muri sanga cyo munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko kija kwibanda ku rupfu rw'incamugongo ku Barundi rwanya kwigendera Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza rwaje incaduka ku izina ryanje hamwe ni rya bagenzanje turahojeje umuryango wiwe inshuti hamwe n'abarundi bose muri kiganiro rero twatumiye abashinyantahe batatu babiri muri bo bigeze kurongora u Burundi hamwe n'umuhinga yanonosoye ibibazo bijanye na politiki kugira ngo turabire hamwe ukuntu ubutegetsi bugiye kubisikanya mu iki gihe zabitekanijwe ku ico gikorwa corangowe na nyakwigendera ashikiriza ubutegetsi umunyapolitiki yatowe n'abanyagihugu Evariste Ndayishimiye ku itariki ya mirongo ibiri y'ukwezi k'umunani. Turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Miriwe neza Ntibantunganya.
Miriwe neza ndaramugije kandi nawe turi kumwe mu kiganiro hamwe n'abarundi bari kwatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Perezida Domitien Ndayizeye. Miriwe neza Perezida Ndayizeye.
Mwiriwe cyane naje nuko ndaramugije abatwumviriza bose.
Turi kumwe kandi na Innocent Mbanu afise ubuhinga yanonosoye mu vyerekeye politike. Miriwe neza Innocent Mbanu.
Mahoro baramukije mwese.
Koze bashinga ntaye mwese kuba mwitabye ikiganiro. Reka rero dutangure kuri mwebwe Ntibantunganya, ubwa mbere na mbere mwakiye gute inkuru ko Perezida Pierre Nkurunziza yaryamiye ukuboko kw'abagabo?
Urumva inkuru nk'iyo ngo tuzwe mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda inkuru y'incamugongo. Uriya igihugu kubura uwugitwara ujya kuba mu muryango iyo serugo aryamiye ukuboko kw'abagabo. Ariko rero imbere yo kubanza gutanga ibyumviro byanje nagira nifatanye n'abandi bose bwa mbere mu guhoza umuryango w'icyubahiro umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, umuryango wagutse ku mugabo mu rugo ngiye kandi nkongera ngahoza n'abarundi bose bavuze ikigenza wabo, ngahoza rero n'abandi bose inshuti n'abagenzi ko ni igihe kitoroshe mu buzima bw'igihugu keneye yuko abantu bose bagenda bari hamwe. Uka rero nkuko wabimbajije jewe iyo nkuru y'incamugongo nayakiranye umwago mwinshi, mugabo kandi nkagira ndi u Burundi burafise aho bugeze mu gihe cya none kugenda kubaka demokarasi, nkagira ndi ibi zose tuzobonye ingufu, turafise ingufu kugira tugende tubirengera twitorere inyishu yubaha ikubahiriza umurundi wese.
Namwe Perezida Domitien Ndayizeye, abarundi benshi eka iyo nkuru yaje nk'icaduka, ku bwanyu aho muyumviye mwayifashe gute?
Bwa mbere hoho naje naguma nifatanye n'umuryango wabuze, nifatanye na leta y'u Burundi, nifatanye n'abarundi bose muri iki gihe u Burundi bubuze umukuru w'igihugu ucago kandi akaba ari n'umuvandimwe w'umurundi. Iyi nkuru twaye bwa mbere na mbere hoho byabaye inkuru nyene y'incamugongo nkuko Ntibantunganya bivuze, iranadutangaza ko umukuru w'igihugu cacu turuzi ko ari umukuru w'igihugu wacu akomeye akiri muto kora siporo kuburyo mu Barundi twese muri rusange tumuzi ko ari umuntu atarafite kibazo na kimwe cyerekeye amagara yiwe ari nacyo gisigura ko twese twatangaye mbere na mbere amatura babara twatangaye kuko byaranatugoye kubyumva kuko byatabaye nk'ibimenyekana ku murango ariko bizakushikirizwa na leta ku mugoroba ari naho twaciye tuvuga cya bintu n'ibyo koko biraterera agahinda ubu igisigaye n'iki nuko twese turaba igihugu cacu tukaraba inzego z'igihugu cacu tukaraba ingene ibikorwa twari turimwo byobandanya muneze ko twari tuvuye mu gihe c'amatora turabe kugene ibyo bikorwa cobandanya no kugene twobandanya ibigigwa yo gushobora gufuba umukuru w'igihugu cacu mu cubahiro ciwe no mu rwego abarundi twamukunda
igikorwa eka ibintu byokurikira ni ibibazo tuhava tuyaga mu kanya ariko imbere yaho reka n'umushana Inosambano atubwire nawe nyene aho ari iburuse mu Bubiligi ukuntu yakiriye urupfu rwa nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza.
Nge nabyakiriye bwa mbere ho giti cyanje umurundi inkuru y'inca mugongo y'inca mutima bwanje nta majambo afise no bivugamo byarandengeye no biracandengera no kwitahura mugabo yabifata uko kuko n'Imana yari yamuhaye ubuzima ngiye kubisubiza mugabo icya mbere nk'uko abandi babivuze no kubanza guhoza umuryango wiwe kuhoza abarundi bose eka n'Uburundi kuko turabuze tuzi umurundi gusa ahubwo turabuze intwari intwari mubizi yitanze ikatwitangira twe tukiri bato intwari muvuga nti urabona kuko ari musanzwe muzi ko yari n'impfuzi yabaye impfuzi kubera ibihe bibi mugabo yicemera kuba intwari kugira ashikane abarundi ku bihe byiza cyewe rero nkaba namwiyumvamo nk'umubyeyi ari nacyo gituma mbaye impfuvyi cyane cyane mu iragi ansigiye cyo kwama maranira agateka ku Murundi kuko nibyo yatwigishije simbaye impfuvyi kubera ibibazo byari bihari mbaye impfuvyi kubera ibyiza yari yaduhaye ari n'ibyo byiza bitumye numva ko ndobandanya ndabishyira imbere ni nacyo bituma irimo umubabaro mugabo hakabamo n'umunezero kuko agiye nk'umugabo ari wo munezero mfise ko akiza duhaye n'iragi bitomoye kandi byiza
reka tuvugake kuri mwebwe perezida Ntibantunganya muri mu Burundi umutekano wifashe gute muri iki gihe
urumva kugira mu ishure cyaro cawe nshobora gufatira byinshi bwa mbere ufatira kubondi hanyuma wafatire kubigera bimenyeshwa na mwebwe nyene abamenyeshamakuru aho ndi jewe mbona abarundi batekanye ntagwa mu ruhari mu cubahiro barafitiye umukuru w'igihugu batekanye ndaraba n'imbere yanje isagara nkumviriza n'amatwi yanje ngomba yuko koko ari uko nyene abantu batekanye aba nakubwiye ibindi umuntu abashatira kubamo kwimwebwe abamenyeshamakuru kenshi amaso yanyu ashika kure hanyuma amaboko yanyu nayo nyine agatuma yuko inkuru mwanditse canke inkuru muvuze ishika kure ushika ubu nawe ndumva avuga yuko hari aho bahari ingorane na ntonyi ngaha mu gihugu inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu
namwe perezida Ndayizeye umutekano wifashe gute ejo hari amakuru yatangajwe ko nyuma yaho iyo nkuru itangarijwe eka mu gisagara ka gacerere ubu byifashe gute
ego jewe mba ngaha muri meri ya Bujumbura muri Rohero uno munsi nashoboye gusohoka ndatembera ngaha mu gisagara cha Bujumbura nukuri abantu bararangura imirimo yabo kuri kwamye amadarapo adubije kugera hagati nkuko leta yabisabye ngarutse ku munsi wejo nkuko nabibabwiye iyo nkuru yaravuzwe hirya no hino ariko mu Barundi twese ntawe atemera ku buryo bimaze kwemezwa na leta urumva Abarundi muri rusange nabo nyene baratangaye burya iyo nk'ibyo bintu nk'ibyo bishyitse ingendo ya mbere Abarundi basanzwe bafite no kubanza kwiyegeranya mu muryango kugira ngo babanze baganire mu muryango kandi ndibaza yuko abarundi benshi ariko babigenzeje benshi bagiye bataha muhira ari nacyo gituma uri kuratembera ngaha mu gisagara warabona yuko abantu bafise umurava wo gutaha amabisa ruzura n'iki n'iki niyo intango ariko nta bantu wovuga ngo barahutejwe baragira ingorane hirya no hino jewe ntabyo numvise hariho urukurukuru rwaciye hirya no hino bavuga ngo hariho abantu bariko barasohora kabare hirya no hino twamye dusaba abarundi bose nuko twese twumviriza leta ingingo ifata n'intumbero iha abanyagihugu mu byerekeye ukuzotunganya icyo kibazo kijyanye no gushyiraho inzego uvuye mu matora no kugeme leta itunganya kuzoshingura uwo muvandimwe yahora yoboye igihugu cyacu mu cyubahiro ciwe nk'uko nahirije kubivuga mu kanya
Mwushwe na Innocent Bano ni abarundi benshi bavuga ko inzego z'umutekano muri iki gihe zateye imbere ku buryo zerekanye mu bihe bigoye cyane rwose ko zakoze igikorwa gihambaye cyane rwose cyo kubungabunga umutekano uko namwe niko mubibona
nibaza ko igikorwa cy'abajeje umutekano gusa igikorwa cy'abarundi bose bamaze gutahura ko inzira nziza yo gutorera inyishu ibibazo atari gusasu canke atari ibindi bintu abajeje umutekano rero n'abarundi igihe abarundi rero bose batahuye nibaza ko n'abajeje umutekano n'abanyene bateze gufata iyo nzira hanyuma mugabo umuntu akabashimira nyifata nziza kuko si hose byamaye imeze uko kuko hari abandi babafise ibindi baba bashaka gushikako ariko nibaza yuko uba barundi muri rusange batahura yuko inzira yonyene ishobora gutuma ibashikana ku iterambere ubutungane n'ibindi byose ari amahoro ninacyo gituma n'ubu nibaza ko abarundi nk'uko abanye n'ishobora baje kubivuga batahuye yuko ari ugufatana mu nda mu gihe igihugu kiba kiri mu bibazo n'ubu rero mbaye kubashimira kandi ndabasaba ko bobandanya gutyo reka n'abajeje umutekano babyifatemo ubugabo bakurikije impanuro n'icyubahiro nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu yama yatanze igihe cyose nibaza ko ari impanuro izo mpanuro yadutekereye gushyira ku isaha twazigendera ko tukamacuru turabungabunga umutekano kuko niyo isoko iterambere nibyo dushobora gushyika ko byose na demokarasi ibisigaye icyo byikora iyo hari amahoro n'umutekano
kivuga ko ikibazo cy'umutekano perezida ntibantunganya hari amakenga mwamufise ko inzego z'umutekano zidashobora kuguma zibungabunze umutekano
jewe n'ukuri nk'amakenga nogira ko ugiye kuyiraba ni inzego urazi ibihe bikomeye nk'ibi twagiye tucamwo nka jewe mbaye nka wa wundi ati indawo ibaza wayirayeko nka jewe ndazi ingene zari bimeze mu gihe '93 igihe Melchior Ndadaye yitaba Imana canke '94 igihe Perezida Ndaryamira nawe yitaba Imana uko inzego z'umutekano zari zimeze zari inzego abantu batari bizi kubera ko zari zitunganijwe mu biraba amoko asigike ariko uyu munsi byarahindutse turi kubona Perezida Ndayizeye muri iki kiganiro arabizi aho zatanguriye gushika uyu munsi isura yarahindutse ica kabiri ndibaza yuko n'izo nzego nyene ubu icyo zijejwe ku gihugu guhagararira umutekano abantu kandi cya nyuma ndibaza yuko kandi ati abanyapolitike uno munsi wagira bati reka tujye mu matwi tuze kuhakoresha ibitagirwa nicyo gituma jye nakubwiye ndi kubwanje ndizeye kandi izo nzego bamwe usanga hari abo turi kumwe twebwe turafite abaducungera ndabona yuko aho bari batekanye perezida yizeye yakubwiye mu kanya ko yagize yatembereye mu gisagara kandi ndazi ko yatembereye afite ko yatemberanye n'abashinzwe gucungera jye rero ngaha nubwira abarundi ibintu ukuri ngaha no kwizera ntacyo mu gitabo n'igishobora kuhava
reka namwe perezida Ndayizeye mubwire icyo muvuze kuri icyo kibazo nyine cy'umutekano inzego z'umutekano mu Burundi zizigiwe cyane rwose zarerekanye mu myaka iheze mu bihe bitandukanye ko zishize hamwe eka zigize umugabo umwe kandi zakoze ibikorwa by'igitangaro mwebwe muri iki gihe hari amakenga mubamufite umutekano
jyewe ni ukuri ntampungenge bise ntoyi ntoyi nagatoyi ko ibihe bigoye binini twarabirenze jewe ndibaza ko gihe twari mwiyamamazwa mu matora ndibaza yuko cyari gihe gikomeye kuruta ubu. Iyo ni cya mbere. Cya kabiri kubona umukuru w'igihugu yatabarutse ego byaradutangaje kandi byaratubabaje, ariko igikuru ni kumenya imvo niyo ishobora gutuma hashobora kuba imvururu cyangwa induru gihe umukuru w'igihugu yaba yatabarutse kubera kwicwa cyangwa ibintu nk'ibyo. Ibyo nibyo bishobora kuzana ingorane. Nayo ubundi muri leta murabyo ko badushikirije ukugene byagenze n'ukugene yageze igihe yitaba umuremyi, nta muntu n'umwe ngaha mu Burundi ashobora kuvuga ngo niwe yabikoze ku buryo bumukurikirana ngo bavuge ngo ni wewe nyirabayazana ku buryo byashobora gutera imvururu n'induru mu gihugu hamwe abasirikare bategerezwa kubyinjira. Nayo ibyerekeye ukwica umuremyi nk'uko mubizi ibyirirwa shingiro birabitegekanya yuko ari ibintu bishobora gushika. Icyo rero kubona twarabishyize mu ibyirirwa shingiro ni ukuvuga yuko mu mitima y'abarundi tuzi yuko bishobora gushika. Byashitse rero byashitse, hariho amabwirizwa amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibikorwa by'igihugu bishobore kubandanya, kandi n'uwo vandimwe tumushingurana iteka nk'uko nabivuze. Inzego rero zejwe kubungabunga amahoro n'umutekano jye uko ndabibona zibandanije kurangura igikorwa cyazo ukuri kwamye. Nta nubwo ushobora kuvuga ngo hariho inteko zahagurukijwe kugira ngo zigende gucungera hacangwe hariya kubera iyo mvo, oya ntabyo ntibyari bisanzwe. Ku buryo rero jyewe nibaza ko twari dukwiye ahubwo gukengurukira no gushimira abarundi muri rusange kugene babyifashemwo bagumajiwe umutima mu nda bakakira inkuru mbi abayobozi b'igihugu badushikirije, tukanashimira abagenzi kubungabunga amahoro n'umutekano kugene babikurikiranye ku buryo nabo nyene bamaze kubona yuko abarundi babyifashemo neza. Jyewe rero ndatekanye kuri icyo kibazo nta mpungenge ndetse na ntoya, kandi ndibaza yuko n'abarundi bose aho boba bari botekana ku byerekeye ibyo byadushikiye, ahubwo ko dukwiye kwifatanya n'umuryango w'umukuru w'igihugu wiwe tukifatanya na leta tugafatana mu nda twebwe abarundi bose dufatiye ko yari umukuru w'igihugu yaduserukira hose kugira ngo tumuherekeze n'iteka sanzwe riranga abarundi n'imigenzo yacu muri iki gihugu.
Tumukinga kuri icyo kibazo cy'urupfu nyine hariho umunywa ni radio ijwi rya Amerika John Ndayizeye yanditse afite ikibazo ariko imbere y'ikibazo reka ndabasomere ubutumwa yaturungikiye. Avuga ati ku izina ry'umuryango wa Jean Ndayizeye turafise umubabaro urupfu rwa Papa Burundi. Umuryango usigaye wihangane, twakoranye byinshi mu bikorwa rusangi mu ntara Gitega. Nta mu perezida n'umwe yunganya ibyiza mu Burundi nk'ivyo. Nyakwigendera yashitse ko niwe yubahuka kwifatanya n'abakene mu kurima no kwama hafi. Imana imwakire mu bwami bwayo. Ati ndafite ikibazo, ikibazo bafise nuko dufise amakenga kuri urwo rupfu kuko amakuru avuga ko yarakomeye umunsi wa gatandatu n'igice cy'umunsi wa Mungu bivuga ko yahitanywe n'umutima. None kumenga umutima dutanga umwanya wo kuja kwa muganga, hanyuma Dr. wiwe yamukurikirana natange umuco w'ingene yafashwe n'ingene yasinzikaye. Ibyo nibyo bibazo, murakoze. Kibazo wa jeni kibazo kigoye kumenya atari muganga. Hari amakuru yamaze gutangazwa n'umuganga wiwe kugira ngo president ntibantunganye.
Oya urandi ibazo ngibyo niba bitoroshye kwishura kuko jana n'ingendo nyinshi ubwa mbere ho hari ibyo kubahiriza agati ya ka muntu. Kenshi ibintu biraba amagara y'umuntu genda ubivuga hose ubwabo biraba umukuru w'igihugu urumva hari bikenerwa, ariko jewe icyo nohanura abantu nuko bogenda bumviriza ibyashikirijwe na leta, kandi uzumvirije yabishikirije ishingiye kuri ubu kuri raporo bahawe nyene n'abaganga bamukurikira. hanyuma ibindi nukuri ntagire abishiramwo ibibazo byinshi ubu n'ugusangira umubabaro n'umuryango wabuze no gusangira umubabaro na twebwe abarundi hanyuma ahubwo tugafatana mu nda turondera kubandanya urugendo twari turimwo n'umukuru w'igihugu kuva mu 2005 gushika uyu munsi twamenye urugendo rwo kubaka igihugu cacu igihugu umurundi wese yumva yuko koko arimo akishira akizana.
Perezida Ndayizeye ikibazo cacu ni ikibazo kigoye cyane rwose hari inyishu mwamu giseko cyangwa icyumviro mutanga
jyewe ndibaza yuko ikibazo cyewe ahubwo kitagoye twandimwe kuko burya ntitwigira abahinga twese buri muntu n'akazi kiwe mu gihe abaganga bamukurikirana batanze raporo bakavuga ati byagenze nuko jyewe ndibaza bwa mbere na mbere yuko umukuru w'igihugu ntabwo afite umuganga umwe ni benshi bwa kabiri abamukurikiranye aho yari arwariye murumva yuko batubwiye yuko ntiyari umwe bari benshi bagerageje ndibaza yuko niba tutari abaganga tukaba twari duhari bofatiraho jyewe impungenge umuvandimwe afite ndazifata muri ya ngendo y'abarundi muri rusange iyo umuntu yitabye umuremyi ntibemera yuko umuntu ashobora kwitaba umuremyi bavuga ati hariho ikintu cyavuye ko kandi icyo kintu byavuye ko ntibavuga yuko ari umubiri watanze imihoho bakunda kuvuga bati n'uwundi muntu yamwishe bamwe ariko barashaka ingorane ku wundi muntu kandi atawuhari ugasanga umuntu agiye gutangura kuza arata icyeyi ku wundi muntu atari ngombwa reka rero dukore nk'abantu bakurikira iby'ubuzima uko bimeze kuko bene ibyo birashika yuko umuntu aba akomeye hanyuma akagira ingorane jyewe ndamuha akarorero kugira ngo asubize umutima mu nda jyewe byaranshikiye igihe bambika mu gitondo nari umuntu w'umugabo agenda agatembera numva ntameze neza ndagenda kwa muganga baramfata ibipimo nshya ndarindira ariko mu minota 30 narahindutse ndahinduka kugira ngo nshobore gukira n'abana bamperuye baca banjira mu modoka banjana kwa muganga iyo ntibana gatoyi nari kwitaga umurazi kandi nta muntu yari yangiriye nabi kuko nari ndumye muhira ni byo rero tubirekere abaganga nibo bashobora kubimenya nk'uko perezida Ntibantunga yabivuze ufatire ku byo abaganga badushikirije kuko ntibashobora kuduhenda hari umuntu cyangwa iyindi ngorane yagize bashobora kubishikiriza ariko nibaza yuko twofatira ngaho ibisigaye tubishyire ku muzirikanyi ubihe Imana nicyo cyonyine no shikiriza nayo ubundi ashobora kwishyira mu mutwe ibintu byinshi ugasanga nawe nyine aragize stress nini nawe nyine ishobora kumutera ingorane kubera gushaka ku nguvu gutora ubundi muntu iyo yatumye ibyo bintu bicika kandi ndabitangura kubera urukundo umuntu aba afitiye ubundi ukabona aragusorotse ubutakigaruka
ino samba no hari cyo mushikiriza ku cyumviro cya John Ndayizeye asa n'ufite amakenga ku byerekeye icyahitanye ubuzima bwa nyakugendera Perezida Nkurunziza.
Je nibaza ko John makenga umuntu wese aragira amakenga n'ibisanzwe n'ibintu ububasha bw'ibirwa byiwe mugabo wese nashaka kumubarira ni uko yotekana yohumura nk'uko abanyenshi babivuze leta irahari kandi hariho inzego ziba zibishinzwe mu gihe umukuru w'igihugu aba ari mu bihe nk'ibyo nibaza ko leta idashobora kwiyadukiza ngo itange itangazo nka ririya itabanje kubanza nicyo gituma kubanza gutohora nacyo gituma nyakubahwa Ndayizeye yari yabivuze kare twe twatumvise aya masaha mugabo tutakubimenya ku mugoroba nibaza ko babanje baganga gufata umwanya wo kwandika raporo kandi ko bari benshi nibaza ko raporo bashikanye ariyo leta yashikirije rero uwo munywa wanjye nibaza ko yo kwemera ibyo leta yashikirije kuko niyo ibaserukira ntihagire ibindi bintu biyumva mu mitwe kuko ndazi ko abarundi mu gifaransa bavuga barakunda rutransactionnel kugira barabe ingene babikamisha ntihagire rero uza gukamisha urupfu rwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu yitabye Imana ariko bidufasha ahubwo kujya hamwe hama tumusengere ko nawe kujya ahora dusengera agasengera igihugu cyacu tumuherekeze mu bisabisho eka kandi natwenye naho turi dusenge dusengera n'uburundi bwacu igisigaye nacyo ni ugusaba abarundi ntibaze barafata ibintu bakwega ibintu bazana ibibazana bishobora gushanishamo abantu izo ntumbero bazirinde.
Ikame urwo rupfu president Ntibantunganya rwashitse hasigaye nk'amezi abiri arenga gatoyi kugira ngo yakugendera ashikize ubutegetsi umunyapolitike yatowe n'abanyagihugu General Evariste Ndayishimiye. Ku bwanyu ibintu bigiye gukorwa muri iki gihe n'ibihe
buriya kuko twabivuze tubitangura ibintu byose ni ukubirabira inyishu na cyane cyane biraba politike cyangwa inzego z'igihugu kubirabira inyishu twisunze amabwirizwa n'amategeko atunganya ingene bigenda rero ingene umukuru w'igihugu arangiza ikintu cyiwe bisanzwe n'ibyirwa shingiro ingene umukuru w'igihugu arangiza amabanga yiwe ko n'iby'urupfu birimo mu byategekanye nibyo rero byari dushyikiye twe rw'abarundi muri kino gihe hanyuma rero hagategekanywa kandi n'ingene hatunganywa ingene asubirizwe iyo rero ari urupfu barategekanya yuko haheza hakagira ubufata ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu gihe cy'agateganyo ingira ni ukwita interiva mu gifaransa kugira ngo atunganye amatora yo gutora umukuru w'igihugu mushasha kandi umengwa n'abanyuruka neza ibyitwa shingiro bigategekanywa mu mezi atarenze atatu ariko rero ni ukunyagaha ko hari ikintu gishasha kiriho muri kino gihugu cacu ko kuva ku igenekerezo rya 20 haratowe inzego zishasha z'igihugu haratowe umukuru w'igihugu mushasha haratowe n'inamashingamateka nshasha kandi ivyavuye muri aya matora biramaze kwemezwa na sentare yubahiriza ikiriva shingiro tuvuga rero yuko mu gutunganya ingene bikurikira bizobandanye ari ugushiramwo ivyo bishasha kuko hari inzego zatowe hari urwego rw'umukuru w'igihugu nkaba nizeye rero ko nabivuze yuko hari inzego nyene bisaba ariko barabitunganya nyene bizogenda bakazobwira abarundi neza ingene byatunganyijwe umurongo ku wundi urumva rero ariko ivyo vyose ariko ntanapfuse gihambaye kandi tukugaruka ko tubuze umukuru w'igihugu ni ukuvuga yuko rero tegerezwa kumwunamira tegerezwa kumuherekeza neza n'iteka yari yahawe n'igihugu tegerezwa kumuherekeza neza ni ukuvuga rero yuko hari n'ibindi tuzo gutegekanywa mbega kumushingura bizogenda gute ibitegeka bifugute aho kandi ngira ngo naho nyene turazi ko hariho inzego ziko zitegura zubishikiriza ni hamwe twatangwa twose tuti twizere tutege amatwi dukurikire iyo abariko bakurikirana izo bariko barakora babibwira abarundi hanyuma abarundi nabo baje muri uwo murongo izo nzego zazategekanyije mugabo tukabigira twubashe kandi twubahiriza amabwirizwa gutangura kugirwa shingiro n'ayandi mabwirizwa igihugu kigenda kigenderako
Perezida ndabizi namwe murafise ubumenyi cyane cyane mu bya politiki mwarabaye mukuru w'igihugu ku bwanyu ibigiye gukurikira n'ibi
yego nk'uko perezida Ntibantunganya yabivuze burya gutwara no gutegekanya nicyo gituma mwibwirizwa shingiro ategekanijwe igihe umukuru w'igihugu ashoboye kutaboneka bigenda gute iyo atabonetse umwanya muto asimburwa muri uwo mwanya n'icegera ciwe hari nk'igihe barategekanya kandi igihe umukuru w'igihugu atabara icyo gihe asimburwa mu mwanya perezida Ntibantunganya yavuze n'umukuru w'inama nshingamateka ibyo birazwi biratunganijwe kandi ategerezwa guca ategura ayandi matora y'umukuru w'igihugu kugira ngo ashobore kumusimbura ubu rero nk'uko yabivuze umukuru w'igihugu yaramaze gutorwa n'amashingamateka yaratowe dukurikije ibihe bitegekanywa mu byerekeye amamanda ubu rero ndibaza yuko muri rusange hari hasigaye aya mezi abiri kugira ngo umukuru w'igihugu mushasha yimikwe nkaba nibaza rero yuko mu byerekeye ibikorwa bizobandanya leta igomba gutegekanya ukugene na ryari umukuru w'igihugu mushasha azimikwa dukurikije ibyadushikiye cyo kugene umukuru w'igihugu yatabarutse tuzomuherekeza nicyo gituma nongeye kuvuga nshimitse yuko ukwicara tukarindira icyo leta izodushikiriza kuko uretse umukuru w'igihugu yabuze zindi nzego zose zirahari kandi ukuntu zikora birategekanijwe mu ibwirizwa shingiro. Icyo gikorwa rero ntidushobora kukirangura umwe wese ahari ngo ndayizeye koriki perezidante wa koriki kanaka koriki oya byose bitunganywa mu gisata kigejwe gutwara igihugu no kuvuga leta ihari. Abo rero nicyo gituma nsaba abarundi bose kubatega amatwi tubizigire kandi tutegere neza ibyo bazotubwira, ibyo bazotubwira n'ibyo tuzokurikiza. Kandi njyewe nta mpungenge mfite na ntoya kubera iki, kubera ko nkuko ndabibabwiye amatora aheruka yaramaze gushyiraho izo nzego, ikibazo cyari gisigaye no gushyiraho isata cy'inama nkenguzamateka. Cyo kisata nacyo kirategekanijwe mu minsi iri imbere kuzotorwa kuko abahanuzi ba komine nibo bazobatoho, abahanuzi ba komine nabo baramaze gushyirwa ku buryo nibaza yuko ibyo byose nta mwanya munini bigomba kuzodutera, kandi nibaza yuko nta kajagari nta n'impungenge tugomba kugira, ahubwo ubigisigaye nuko ritubwira mbega yabipanze gute kugira ngo twese tuzoce tuja inyuma yayo dukurikize ibyo izoba yafashe, ingingo leta izoba yafashe mu byerekeye ibyo bikorwa bibiri inzego zivuye mu matora no guhereza umukuru w'igihugu yasaba
inosamba no mwana nono se ibibazo bijyanye na politiki nkuko asiga ntabe babiri babivuze eka ibitekanijwe mu Burundi bisa n'ibitoroshe kumenya ikitosha kiba kuko uko abivuga umukuru w'igihugu yatewe n'abanyagihugu azoshikira amabanga yiwe mu kwezi k'umunani aramaze gutorwa. Ku bwanyu ibishobora gushika muri iminsi icuna mu gihe kirangiye ni nkibi?
Jewe ku bwanje ubu nibaza ko igihe ari cyo kwanza kugandarira iyo minsi ndwi baduhaye nyenicubahiro mukuru w'igihugu, hanyuma nkuko abanyenicubahiro nabo bivuze nibaza ko ari inzego zikwiye zaza gutunganya ibizokurikira, kandi ku bwanje nibaza ko bafite amategeko atomoye kugira ibyo bintu bizogere neza. Rero muri iki gihe nibaza ko ari igihe no kwita cya deye
Perezida ntibantunganya mu Burundi nk'uko mubizi harabaye indyane zikomeye cyane rwose, indyane zifatiye ku moko, indyane zifatiye ku ntara, eka murazi ko n'igihe nk'ubu byari bigiye kuba ubwa mbere abategetsi bahanye ubutegetsi mu nzira ya demokrasi bwari bubaye nk'ubwa mbere, muribaza ko abarundi bamaze kubabanura n'inyifato indyane z'amoko, ikintu cyokorwa kugira ngo indyane z'amoko zibe umuzira mu Burundi ni hehe ku bwanyu?
Muriya indyane z'amoko abarundi batanguye kubona neza ziyamiriza ikintu biganiro byagiye bigirwa inyuma y'igandagurwa rya Perezida Nkio Ndadaye gushika mu mwaka w'2023. Ibyo biganiro bikagenda byigisha abarundi yuko igihugu kitagendera ku ngimba ahubwo kigendera ku ijambo byaribonekeje. Ubu rero twarabonye yuko inyuma y'amasezerano y'Arusha ibi bintu binashaka kubiri y'amoko byagiye bigabanuka, kandi byaragiye byongeza kandi no mu ngorane zindi zabonetse mu gihugu inyuma ko n'ukuri atana hamwe wogira ngo warashobora kugereranya izo ngorane n'izo twabonye mu myaka yahera, haba inyuma yo kwikukira, haba inyuma y'igandagurwa rya Perezida Nkio Ndadaye. Aha turabibona mu nzego, haba mu nzego za gisirikare, haba mu nzego za leta, urasanga hariyo abantu baturuka mu bwoko bwose. Igihambaye gusa kikaba ari uko bagenda basangira ijambo kugira ngo barongere inyishu ikibazo cyose kije kibonetse. Aha ni ukuri jewe ndakubwiye ko ndemye kandi ndaremejeje n'abarundi, buriya ubwoko z'umutahe ntazugira ntazihendako, ubwoko z'umutahe n'ahandi ngira ngo ubukene bwongeye ubwoko bumwe ngo ubukene buri mu moko yose, kandi kumererwa neza byongeye mu bwoko bumwe mugabo urana yuko abagira ngo barebe neza ashobora kuba ari mu bwoko bwose. Aha rero nagira n'ukuri ndemesha abarundi yuko jewe ntatinya na gatoni yuko hashobora kugira iby'ubwoko bwaduka ubu n'ibintu uko imyaka igenda byica agaciro, kandi urabona buriya imyaka 20 iheze tukuye muri ya biganiro. Ibi biganiro rero byadushikanye ku masezerano y'Arusha, yari ibiganiro byakurikiye mu guheza intambara, kandi nabyo ni kitari isonga amasezerano y'Arusha urabona ko byagiye bifasha kugira ngo dushike aho abarundi babone ukundi ibya politike no kwama igihe cyose babigereka ku moko.
Namwe Perezida Ndayizeye, murazi ko mu Burundi hamye haduka injyane z'amoko eka bwari bugiye kuba n'ubwa mbere abatetsi bahanahana ubutetsi buciye mu nzira ya demokrasi. Ikibazo cya moko coranzanwa n'imizi gute mu Burundi nicaba kikihari?
Amoko mu Burundi mu mitwe y'abantu arahari, kandi iyo umuntu mu mutwe wiwe yiyumva uku cyangwa kuriya ntushobora kubimukuramo bigukuramo mu bikorwa. Njye nacyo gituma dufatiye kuri kahise k'u Burundi twagiye mu biganiro yaba ushatse abiharira cyane ugeze igihe dufata intumbero y'uko ayo moko tuyemera ko ariho, ariko tukayafatira intumbero y'uko dukora ibikorwa kugira ngo twiyumvanemwo bwa mbere na mbere dushikire amahoro, bwa kabiri dusubize hamwe kugira ngo ari umuntu ari umututsi ari umutwa ari umuganwa arinde bwa mbere na mbere yumve yuko ari umurundi. Ndibaza yuko iyo ntumbero twafashe ari nziza, kandi ko kiringo cy'imfata kibanza twabayemwo twashoboye kubishyira mu ngiro ku buryo n'abana n'abagize bakireka twese tuje hamwe dusangire inzego zose, haba mu gisirikare, haba mu by'ubutware, mu buryo bw'intwaro. Kandi ndibaza yuko ibyo byacu giriye akamaro, ari nacyo gituma najyewe nemeza nk'uko Perezida Ntibantunganya abivuze ko icyo kibazo cy'uko abantu biyumvamo yuko tutagomba kujana bamwe bitwa abahutu abandi bitwa abatutsi kigashobora kuba ikibazo nyamukuru kigomba gutuma abarundi tutatandukana. Ibyo biriko biraca umwanya kugira ngo mwarashoboye kubona no mu bihe biheze mu myaka iheze ko ari igihe icyo kibazo cy'amoko cyavuzwe cyane, havugwa n'abahutu kikavugwa n'abatutsi bamwe bamwe n'abahutu bamwe bamwe kugira ngo bamwe bashobore kubikamisha, ariko mwarabonye yuko bitashoboye kugira intambwe na ntoya ngaha muri iki gihugu cyacu. Ari nacyo gituma jyewe nemeza ko icyo kibazo kiriko kirata ikibanza, kirata umwanya muri iki gihugu cyacu, kandi ko abarundi bose bamaze kubona ko atawukamisha ubwoko bwiwe, atawe bugaburira, ahubwo yuko ibikorwa aribyo tugomba gushyira imbere. Ubu rero niwo mutima abarundi bagomba gutangura gukoreramwo, ari nacyo gituma no mu biganiro byagiye biraba hirya no hino, ari no mu migambi yagiye iratangwa hirya no hino, ari uko bwa mbere na mbere tugomba kurwanya ubukene ngaha muri iki gihugu, tugashyira hamwe tugasabikanya iby'igihugu dutanga ku buryo twese tumaze kujya ku TV ariho dushobora kuzofasha igihugu cyacu gutera imbere, mbese abarundi bose bakaronka koyokwe muri iki gihugu. Jyewe rero nta bwoba mfite na butoya ku byerekeye ingaruka nziza yerekeye intumbero twafashe iri mu ibwirizwa shingiro, ari nacyo gituma nk'uko Perezida Ntibantunganya yabivuze na twese tubyemeza ikibazo cy'amoko ngaha k'umwanya ugenda niko kigenda gica ikibanza. Ndemeza yuko mu myaka iri imbere nacyo nyine kizota ikibanza muri iki gihugu, na zirya ngingo zose ziri mu ibwirizwa shingiro zizogera igihe zikavanwaho.
Abarundi nk'uko abashinzwe babiri babivuze baramaze gutera intambwe ikomeye cyane rwose, cyane cyane mu kunga ubumwe mu gushyira ikibazo cy'amoko ku ruhande mu gihe hoba hakiri agasigarira k'indyane za politiki n'amoko. Ibyo bintu ku bwanyu byorangira gute?
Nibaza ko mu gihugu cyose kandi mu bihugu tubamo byo hanze amoko arahari, mugabo rero ingene amoko abana, ingene abantu batahura iby'ubwoko nibyo usanga rimwe na rimwe bitandukanye. Ibyo rero bivana icyo nakwita mu Gifaransa changement de mentalite, guhindura ingendo mu gutahura ibyo byose. Kenshi na kenshi usanga amategeko ari abibafashamo, iyo amategeko yubahiriza abantu bose, abantu bose bakumva ko bangana. Nacyo gituma rero mu Burundi cyagiye kibifasha ubwa mbere nuko abarundi bicaranye hamwe bakavuganisha ukuri, bakicaramo bakavuga ko ibibazo bibatandukanya atari ibyo bibaza, ahubwo ari abantu baba bashaka gukamisha ibyo bibazo by'ubwoko. Ibyo rero nabo banyacyubahiro bavuze, hariho abanyepolitiki bamwe bamwe bajya bakamisha ibintu by'ubwoko, mugabo amoko arahari, kandi hari uwavuka bakamubatiza Ndagijimana, uwundi bakamubatiza Yusuf. Abo bose badusanga ari ibintu gusa bitandukanya abantu, mugabo kubera ingene sosiyete yagiye ibaho. Ibyo rero twarabibayemo byarateye ingorane, mugabo nibaza ko ubaho tugeze ingendo twagiye dufata zafashije cyane kugira ibyo byose twabigabanura ni nacyo gituma na societe ari zo tuma abarundi bongera ibyo bakabyikuramo kugira societe yafashije kugira ibyo bibazo abarundi babibemo ni yari na societe izobafasha kugira ibitemo ni nacyo gituma jewe nta mpungenge afise ego nta mwonga buri satu udahizwe hari abantu bamwe babandanya bakamisha barabye aho umuntu abaherereye ugasanga bacagukamisha iby'ubwoko mugabo nibaza ko ubu ata amahirwe bafite cyane kugira ibyo bashobore kwishyira mu ngiro kuko igihe abarundi bonyine biyemeje gufata intumbero nibaza ko ata wundi muntu wo hanze ashobora kuza ngo ayibafate cyangwa uwundi muntu baza ngo ariko arabakoresha nicyo gituma n'ibyariragi n'icyubahiro umukuru w'igihugu yitabye Imana yasigaye yaduhaye kuko abarundi bashobora gushyira hamwe kandi arabitweretse haba mu bikorwa haba no mu nyigisho yagiye aratanga nacyo gituma n'ubuno basabe abarundi ko atahoza ejo cyangwa hirya y'ejo abagira iby'ubwoko byakamishije bya politiki cyangwa kuguma bafashe mu nda ibyo badashobora kumvikana ko bakicaramo bakabiyaga
Perezida Ntibantunganya biramaze kwigaragaza ko ibihugu bitera imbere ari ibihugu cyane cyane birimo amahoro mu Burundi kuba bwikukiye twarabonye ko kuva Burundi bwikukiye hagiye haraba indyane eka ingwano eka abaperezida bagandagurwa ikintu cyo gukorwa kugira ngo abarundi bavanwe n'iyo nifatire kuguma batera imbere gatoya bagasubira inyuma kandi ikintu kiringo hoko rw'iki abarundi bakwiye kumva iki kugira ngo igihugu kize cyafata inzira iterambere iterambere rirama eka iterambere nyakuri
erega mukuru turabwira turatwiza ukuri abantu erega ni ibihugu tuvuga yuko demokarasi imaze gushinga imizi ntugire ngo byabaye umunsi umwe mukabyumvira ngo bigaca yibuko aba namba byaraciye nazo nyine mu ngorane zikomeye cyane ngiye kuraba nk'igihugu cy'Ubufaransa ugiye kuraba ibyabaye kera mu myaka y'ibinyenja na bya 15, 16, 18, 19 ukaraje igihugu cyo guca Amerika ibyabaye kuva mu 1970 hanyuma ugashika no muri ya ngwano yahuza abo hepfo n'abaruguru Rosside Noro hanyuma ukaraba n'ahandi usanga ibibazo byaragiye biba burya rero mu gihugu iyo mushaka gutera imbere ica mbere ni ukwemera guhangana n'ukuri uko kuri ahajya wibaza yuko mbere ngaha abarundi turiko turatera imbere kugira duhangane neza n'ukuri twabayemwo mu magorwa mu marushwa mu bwicanyi mu mahonyagoko yagiye aranga kino gihugu mu myaka imwe imwe abarundi akunda kubona ica kabiri no kugira rero indongozi hamwe n'amashyirahamwe hashaka kuvuga imigambwe bafise imbono ku gihugu imbono itagarukira ku minsi y'ubuzima bwabo ahubwo ari imbono ija kure yubaka Uburundi hamwe ushobora kugira uti jewe ndafise umugambi reruka nuko umugambi ushobora kuzoshika n'imyaka 20, 30, 40, 50 wewe utakiriho mugari umugambi uri kurabandanya ku neza y'igihugu ejo bundi nanye ndaba muri televiziyo aba ariko barasigura ingene bashaka kuja kuri Mars bakavuga yuko ari ibintu bizo bishobora gushika mu myaka y'2025 ntangira nti none mu myaka y'2025 abo bantu bazabashyiriho haba namba icyo bazoshikayo hazoshikayo abantu ubwo bazoshikayo ku izina ry'igihugu cya Amerika no ku iteka ry'igihugu cya Amerika icyo rero n'ikintu cyo kuvuga kugira imbono kubona kure ubonera kure igihugu utabonera kure wewe icya nyuma ni ukumenya yuko umuntu yamara umuntu ashobora kugira iyo mugora ashobora kugira n'amakosa rimwe rero muri demokarasi tuvuga tuti tute turiga kuza turitahura kuza natwe turaza icyo navuga kwikebuka kwiraba mbega ibyo nemeye narabikoze ndiko ndabikora hanyuma abandi tukemera ko n'abandi bazakavuga bati yarabikoze cyangwa ntiyabikoze hanyuma ukamenya yuko mu ntwari iyo ari yo yose haba mu gihugu haba mashyirahamwe abamashyirahamwe arondera inyungu abamashyirahamwe arondera ibindi usanga buriya ganira bifite ganira kuri ushaka gushikako bifite uraro ukomeye burya ikintu bita mu gifaransa ro dialogue ari mu ntwaro ari hehe usanga ari ikintu gikomeye cyane ibyo rero abarundi bagiye ubwo bafite bireba ari noneho icyo ndiko ndabona ni uko ahubwo ibihugu bya Afurika twavuye mu bukoloni dushobora kuzotera intambwe ikomeye n'ingoga tsunda mbere ujya mu muvuduko waranze ibihugu bya Buraya n'ibihugu bya Amerika jewe ndabona yuko muri iki kinyenjana mu gice cya kabiri iki kinyenjana Afurika yacu izoba ifite uruhare rukomeye cyane muzima kisi ndani bonda sikaunda yuko hoho muhina zokurikira apizo bikomeye kuri umbere irabwe isonegwe kujya ubu igihugu cy'ubushinwa kimeze kandi tuzi uko cyo giye gucafatwa mu myaka y'igihumbi kimwe n'icyenda na mirongo itanu
ndayizeye amahoro ni ikintu gihambaye cyane rwose amahoro aratuma abanyagihugu eka n'abategetsi bashobora kwitaho imigambi iterambere ikintu cyo gukorwa kugira ngo abarundi bafate inzira y'iterambere nyakuri ni ikihe
biragoye muvandimwe kugira ngo umuntu atore inyishu irama kuko burya bituruka cyane cyane kuri jyewe ku mutima umuntu urabona ibihugu ukuntu byagiye birabaho Burundi bukaba Burundi Rwanda bukaba Rwanda Tanzania ikaba Tanzania nuko ari abanyagihugu baba ngaho onya bagiye hamwe bakaharanira yuko ababa muri ako gace bitwa gutyo bitwa Barundi kandi bakaronka ubwenegihugu cy'u Burundi kandi bakemera gukorana gushyira hamwe kugira ngo bashobore kubungabunga igihugu cyabo cy'u Burundi nacyo gituma inzego zihari zigira igihe zigashinga inzego zishyigikira intwaro aja kuvuga nk'igisirikare igipolisi ubutungane bigomba guharanira ineza y'abanyagihugu baba muri icyo gisa urubwo butaka aha rero nshaka kuvuga yuko kugira ngo ugire umubiri ushobore gutera imbere birakenewe yuko twese tugira umutima w'urukundo urukundo atari rwa rukundo rwa padiri rwo mu isenga rwo gukunda Imana urukundo rwo gukunda igihugu cyawe wewe ukumva yuko uzomeregwa neza ari uko abo musangiye ubwo bwenegihugu nabo nyene bamerewe neza rero ni abantu yabuze ati abantu ahantu hari abantu haraburuntu urukundo nibyo ariko ubwo runturuntu rugomba gutorezwa encadre izo ngorane zigomba gutorezwa inyishu ka Burundi ka Barundi ni nacyo gituma mvuga nti ingorane dukunda kugira ni ukwikunda cyane umuntu ugasanga hakwiyumvira ugatiyumvira wowe nyene kandi azi neza yuko adashobora kuzomeregwa neza bene wabo bamerewe nabi kuko biza n'ingaruka mbi ntabwo biriko biraba muri Amerika ibyo bibazo by'abiyahure ni ibyo ni ibyo ni uko abantu batabibona abo bategetsi bamwe bituma igihugu gisubira inyuma injyane hagati y'abarundi bituma igihugu gisubira inyuma injyane z'amoko bituma igihugu gisubira inyuma injyane ziturutse ku bukene bituma igihugu gisubira inyuma ariko twese tubwiye hamwe ibyo byose tukabishyira hamwe tukaza turaba icyo twakora kugira ngo jyewe meregwe neza n'uwo ndamerewe neza kumenya kumeregwa neza mu bandi atari ukumenyera kumeregwa neza wewe wenyine kuko icyo gihe ingaruka yabyo ku gihugu iba nto cyane aha rero ni ikintu nibaza yuko abarundi tugomba gushyira mu mutima tukakimenyera tukakimenyereza mu bikorwa bya minsi yose buri muntu mu gisata abari kwarakoramo ari nabyo dusaba abayobozi b'igihugu cyacu yuko bagomba kutumenyereza no kumenyereza abarundi kugira ngo ibe akaranga k'abarundi n'ayandi makungu arabira ko kuko nta nkeka yuko dufite uwo mutima tukarangura ibikorwa byacu bya buri munsi muri uwo mutima nta nkeka yuko n'ibindi bihugu tuzobyereka igihandure kuko ingaruka yabyo nuko twese tuzokora dukora ku murongo umwe mu ntumbero imwe ukazosanga turanyaruka mu iterambere kuruta ibindi bihugu kubera umurava tuzoba turiko turakorana no kubera intumbero imwe tuzoba turiko turakoramo mu bisata byose haba mu mwuga haba mu byerekeye ubutungane haba mu byerekeye kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu haba mu byerekeye ibikorwa by'iterambere mu mahinguriro n'ibindi yewe nuko ndabibona
ego me mushe nta hino samba no abarundi bakora iki eka abanyapolitiki bakora iki kugira ngo uburundi bufate inzira y'iterambere irama atari rya iterambere ryo myaka nka cumi ugaca gusubira inyuma y'indi myaka nka cumi n'ibiri
icyo ni ikibazo kigoye kuko uri umunyapolitike uraraba n'ibihe uburimo ukaraba n'ibyo abene gihugu abo twara aba bakeneye n'ibyo muri icyo gihe kuko uko umuntu yatwara ahetse imyaka itanu cyangwa icumi cyangwa mirongo ibiri sigashobora gutwara uno muntu ukibona azi ko ku muntu yatwara ahetse imyaka mirongo ibiri hariho abatari bafite ubuhinga bwa none nka za telefone n'umva za interineti y'igiti rero ntitwara rero ego ya shakufisi migambi mkando kurawa nicho jogo sitemo inyene abano iji wabakeneye donke ukadabuta politiki ya wakumabezwe ya bene jogo ahobu siti mkwa jikuru chane umuntu abanza gushimikira ko nuko igihugu kiba gifise amategeko atomoye kuko igihugu tagifise amategeko n'ibyo umuntu akora biragora naho ubwo ngo uriko uragerageza kwiyadaputa kubyo ibihugu ugezemo biragorana icyambere rero nuko igihugu kitagira amategeko atomoye ku barundi bose hanyuma imbere yo kugira kugira amategeko kandi tasubiye inyuma nuko umurundi wese ateza kubanza kumva ko ari umurundi afite igihugu kandi icyo gihugu agifisemo tuba akagiramo na devoir cyane cyane ishobo z'amadevoir nuko umurundi amenya ko ahamagariwe gufasha abamurongoye kugira nabo ashobora igihugu cyo gutera imbere icya kabiri nuko amategeko ategeza kubahirizwa abarundi bateza kumenya ko amategeko ari ikintu gikuru nta muntu n'umwe ari hejuru y'itegeko ryashyizweho hari abantu rero baca barengana amategeko ugasanga bagiye kugira ibindi icya gatatu nuko abarundi bumva mu ngendo yuko ubuzima ari politiki iyo ni ibintu duhitemo cyane abantu bose abona ko kazoza k'umuntu ari politiki ari nacyo gituma iyo hageze ibihe bya politiki iby'amatora by'ibiki usanga abarundi kenshi usanga imitima yashushe icyo gihe rero nuko leta abarongoye abarereta reka n'abarundi bose bateza kuraba icyo ni ukwita alternative ya politiki cyane cyane ibyerekeye ubutunzi reka n'ibindi bintu ibyo nabyo bagakereza kubiteza imbere kugira umurundi ntabone ko icyo yahora ari depite abonye ko ashobora kuza kuba nk'umwarimu acabona ko isi yose imukuye ko akabona yuko n'ahandi asubiye ariko agiye guteza imbere igihugu cyangwa wahora uri umurimyi ukabona ko ugiye mu kurima ukabona ko ugiye guteza imbere igihugu mu burimyi ni nacyo gituma bizotanga iyindi ntumbero hanyuma n'abanyepolitike nyine bamenye yuko iyo bari kubashikiriza imigambi yabo atari ukwemera ibiti ahubwo bemera imigambi izotuma abenegihugu bashobora kwiteza imbere bakarondera ubundi buzi ntibereke gusa muri politiki baremera ngo uzoba chef de zone uzoba depite uzoba iki ko barundi bose ntibashaka gukwika ibyo bintu bateza kubihindura abanyepolitike cyane cyane bibi bikorwa bari kukiti nkaba nta nshima cyane no mu migambi numvise nyine icyubahiro mukuru w'igihugu yatowe uko ubu ari kuja ku kivi n'umwimbo ni ukuvuga ko abantu bateza gukora kandi niho bateza gutuma ibintu byose bitangura kuja mu buryo nuko ndabibona hanyuma kubindi nabyo nuko abarundi twamenya ko Burundi butegerezwa kugira n'imigenderanire myiza n'abandi n'ibindi bihugu cyane cyane imigenderanire mu ntumbero yuko bubahana ntihagire uwuvuga ngo jewe kubera ndi igihugu kanaka ntegerezwa kugendera kuri iki gihugu kubera uko cyifashe bakagenda muri yabindi avuga ntusenya diplomasi yegarayiga donc bakumva ko biga bibangana iyo bari kwaravugana nacyo bituma mvuga nti ibyo byofata cyane kugira Uburundi bushobore gutera imbere kandi buronke n'amahoro arama
mu gusozera kiganiro bashinga ntahe ntitwokirangiza tutavuze cyane cyane ku byerekeye nka kamu mwotera abarundi muri rusange muri ibi bihe bigoye igihugu kamo perezida ntibantunganya baba abanyapolitiki baba abajejwe umutekano baba abajejwe inzego za leta n'abanyagihugu muri rusange
reka fatire mbere mbaye koyo nye kaminuza aje kuvuga fatire kwija mu byavuzwe n'uwo yaratowe ngo azotwara Burundi muri imyaka ikurikira yari afise icyivugo yavuga ati twese turi hamwe twese birashoboka kandi numvise n'abandi babivuze igihambaye ni uko twese tuja hamwe igihe cyose twese turi bya nkenerwa cyo kwerekana koko ko turi hamwe kandi kuja hamwe si kuvuga yuko mwese ba muri mu nzego haba namba no kumva gusa uko umwe wese yubahirijwe mu gihugu ciwe ivyo nivyo bihambaye niho rero ngira nti umuntu wese aha amenye ko dufite itunga rikomeye twahawe n'Imana igihugu cacu c'u Burundi nico dutegerezwa kw'abadushira imbere kora byose tubigize gutyo nta nkeka ibintu bizogera neza
perezida ndayizeye namwe mu kanya gatoya cyane rwose kamwotera abarundi muri rusange nakae
muri igihe cy'icyunamo harakenewe yuko abarundi twese dufatana mu nda tukumviriza abayobozi bacu icyo batubwira kugira ngo tuzoshobore guherekeza umuvandimwe wacu yahora yoboye igihugu cacu bwa kabiri kugira ngo inzego zitegekanijwe n'amategeko kugira ngo zizosubizweho bivuye mu matora bijeho neza. Ibyo rero birasaba yuko twese tujya hamwe tukaba turi umwe mu Barunda. Ni nacyo gituma dusaba inzego zizojaho mu bihe biri imbere yuko zikora ku buryo Abarundi twese tujya hamwe, ari abari mu Burundi ari n'abari hanze bagataha, kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe twubaka ubu Burundi. Ndibaza yuko Abarundi bari hanze barafite icyo bashobora kungura iki gihugu, kandi nk'uko mubizi igihugu gikomera gikomejwe n'abacu, kandi nta gihugu gikomera kidafise abanyagihugu bakwiriye. Murumva rero aha nshaka kuvuga yuko kugira abantu batari bake mu gihugu ni icunga rikomeye, cyane cyane igihe bose tubashize ku bikorwa tubashize ku ari nacyo gituma na jewe nshyigikiye intumbero watowe kuyobora iki gihugu yamari paratubwira yuko Abarundi agomba kuzobashyira ku kizi. Ego bazoje ku kizi ariko banasabikanye ibivuyeyo.
Ino sambano namwe akamo mu kanya gatoya cyane rwose akamwotera Abarundi nakahe
akamo batera nk'uko ikiganiro cyari cyatanguye no kuvuga mbereho bo kwihangana mu ibyarabishije Burundi tugaherekeza umukuru w'igihugu cyacu twahora dukunda cyane tukamwerekana mu iteka ry'Angere, kandi tukazokurikiza irage ryiwe mu bikorwa byiza yahora akorera Burundi. Hama kandi kamonteye Abarundi bose bari mu Burundi kandi bari hanze bose, nuko ubwa mbereho umurundi wese ahari yo kwambara idarapo y'Uburundi akumva ko ari Umurundi, akumva ko neza ko ari Umurundi. Hanyuma inzego zaraye zigiyeho Umurundi wese, ego rimwe na rimwe hari udashobora kuba yaraditoye kubera imbonini, mugakumva ko ari inzego ziserukira Abarundi bose atazitaje guserukira umugambwe warabashyize imbere, ariko nabo nyine bakamenya ko nabo bato bakamenya ko baje gutunganiza Abarundi bose. Abarundi rero twizere duhe ingufu izo nzego zaraye zitoye kugira zirabe kozwe zikana imbere mu bikorwa by'iterambere, eka no mu bumwe burama
murakoze. Dr Innocent Banu turagushimira cyane rwose ku kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika. Turabashimiye namwe President Ndayizeye Domitien, ndabashimiye namwe President Sylvestre Ntibantunganya, mwakoze mwese.
Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana mu Kinyarwanda. Upfa ni ukwitaba Imana mu Kinyarwanda, upfa ni ukwitaba Imana mu Kinyarwanda, upfa ni ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi.
arupfu rwiza rubaho cyaba genocide cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwazize impanuka cyangwa se uwasize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira cyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko